iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9, FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose, no kuri FM 104 n'ibice 3 ijwi rya Amerika. Ina hi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo ku itariki ya 20 mu Burundi birakomeje bigeze ku munsi wa 8. Cyakora ubu harimo agashya.
Turifuza yo kubona muri iyi myaka ibiri imbere abarundi barundi kazi nimwatwizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyagira umuntu azira.
Uwo ni Dieudonné Nahimana, umwe mu bakandida bigenga, umupasiteri wa mbere mu mateka y'u Burundi ukoze politiki ku mugaragaro akaniyamamariza kuyobora igihugu, avuga bimwe mu byo azashyira imbere natorwa. Mu Rwanda ho abarokotse Jenoside barafatwa mu mugongo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru y'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amareta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka minsi yose, na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashyiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba aba Tanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ivyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyo mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo, yisunze ubushakashatsi kuri ivyo bikoresho. Yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ibyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana, Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye 480 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugwi washyizweho n'ibiro bya perezida gukurikiranira hafi ibijanye n'ikiza cya corona washikirije kutewe impungenge n'uko abanyamerika benshi batari ko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Deborah Birks awuhagarariye yashikirije kuri w'Imana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baja ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko. Gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe. Abikorera utwabo mu tuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri w'Imana, abanyamerika barenga 168 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona, kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. Awa wategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Hart abandi 8 ntibazwe irengero abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri cya 23 abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagirije Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise Koreya ya ruguru yararashe amasasa atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Koreya y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri byashikirijwe n'igisirikare cya Koreya y'Epfo kuri uyu w'Imana nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Koreya y'Epfo ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nkuko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Koreya y'Epfo Koreya ya ruguru ntaco yavuze kuri ibyo byagirije ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Koreya y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Koreya ya ruguru itabikoze ubushake
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru Amakuru yo mu karere cyo here mu Burundi aho abiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine bakomeje ibikorwa byabo uyu ni umunsi wa 8 cyakora bamwe ejo ku cyumweru bafashe akaruhuko eroje birika neza adufitiye inkuru irambuye
Ijambo amatoro buri kuminwa nka yose y'abarundi baba ba mu gihugu hagati n'abari hanze yacu. Iruhande yabiyunga n'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi n'abacanamwe nk'umugambwe wa Dasgana Iprona, hari nabigenga nka Dieudonné Nahimana bari mu pastori wa mbere mu mateka y'u Burundi yakoze politike ku mugaragaro akanitoreza amabanga y'ikirenga y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu w'Imana ya mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke. Ngibi bimwe mu byashyira imbere.
Turifuza kubona muri iyi myaka iri imbere, imyaka iduri imbere, abarundi barundi kazi nimwatwizera. Dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu, nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu. Nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera, aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntihagire umuntu azira. Go nagira umuntu azira inara nagira umuntu azira umugambo arimo hakaba umugi mutoyi ushitse mu by'uburongonzi inza yose uba waciyemo ugasanga abantu barateye imbere cyane maze baribagiye ababashoboje gushika aho bashitse
Yamutse ngenda ku mana yamamariza Frodebu yazanye demokarasi nawe mu bimuraje ishinga no guhindura ibwizwa nshingiro waramutse atowe
ingingo zose zafashwe abanyamategeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta tuzohera kuri iri bwirizwa nshingiro riheruka gutorwa tuzozifuta rya bwirizwa nshingiro zigomba kugarukana abantu basega kera ryari ryari ryavuga riti ugiye mu matora ugashikana ibice 20% urarongo umushinga mateka ibyo barapfuze ugiye mu matora ugashikana ibice 50% urarongo umushinga ari byo byarafuse barondera rero abasikubwiza abasezi bandambaho bwezi bande mukenda muki ko abasabyi bagaca baba benshi iryo bwirwa shingiro rirakijambo abashinga amateka n'abacengeza amateka ko rivuga riti abashinga amateka n'abacengeza amateka nibatora ibwirizwa perezida ntabe agiye yumbamo akamara iminsi 30 atangira kwiga ikumu rizuba rya kageri neza sura kuba yari umushinga amateka yari yaza gukora yazo bari yo gukora yiko cyo dufaranga gusa igindi ngingo tuzofata tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirwa shingiro nicyo cyari cyazimanganiye iri bwirwa shingiro nicyo cyatumye imigwi rwanda cyane cyane CNDD-FDD na CNE ubu papa mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere ubu kuri imigwi ari bibiri niyitwara igihugu ikibabaje Ngaze cyo bagwani. Bonye no bwabo bari mu nduru ntizindi ko tuzonzikira. Nene ya demokrasi bagwani ari ne ira majahi wa. Ayo masezerano ya satu zasubiza gate.
Ariko iryo tegeko ritwara yandi yose ryahinduwe mu 2018 president Nkurunziza asanga ari kimwe mu bikorwa bihambaye yashoboye kurangura. Ku munsi wa kane yabigarutse ko masengesho yagiranye n'abanywanyi ba Sende DFDD n'indongozi. Yagiriye kagabisha abagiye gutwara nk'uko umengo yamaze kubona uzotorwa ngo amusubirire.
Ndongozi mugiye gutungura, mugiye gutangura mu mateka mashasha. Kuko je ndongo rimusha cy'icyaha cy'u Burundi 2005, 2015, sinize ndahira imbere y'Imana ishobora byose ariko mwebwe muzorahira imbere y'Imana ishobora byose nuko bibiliya irigera rero jewe naraje imbere imbere yacu y'imateka n'abatunze amateka n'ugarahira mugabo abazorongo urundi kino gihe umukuru w'igihugu azomora mu ngata azorahira imbere y'Imana n'imbere y'abenegihugu bose ntabwo arasohokana n'igihugu bumva yikwiyingiye fatika
ababwirwa na cyane cyane Barisa ndayishimiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi nabonye n'ikimenyetso cy'Imana ntikibagwa nabi
ndanezerewe cyane kubona n'Imana turi kumwe kuko mbahenda nta gihugu na kimwe cyavutse ari gitunzi bose barakoze hama bashobora kudusamaza kugira ngo tube abasezi bacaba badatabuja baze batumarire tw'ibyacu ajya makoperative niyo migwi rugamba kete uteza utonda kiraye nimuze tuba tuzogira amabanki menshi tugira amahinguriro erega nawo kwimbura udashora none washoruce mu ibarabaririye duca amabarabara ayasanzwe n'indarayi amashure n'ibitaro byiza byiza mwemeye yuko ubu tugezwira urunani kandi muzonora mbe muzonora kangahe hoho emwe turahejeje rero gutangura urugendo kuko twatsinze reka bagumye banabonyene nawe twokwitora twotsinda mugabo dukeneye kugira urunani n'abajyaje muyindi migambwe muze kubabwira batore twebwe
kuri ubu Imana Gastonse ndi mu wayiprona yiyamamarije mu ntara ya Cibitoke agatorwa wa senere aja aho bita ku masanganzira muri komine Kirembo Kirundo na Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko ndayishimiye atoyika atayitora muri komine Giheta avuka mu Gitega hagati na hagati yiteguriye amakoranire abiri kuri uyu wa mbere buteza ijwi rya Amerika
arakoze eroje kuri iyi nkuru tujye noneho mu Rwanda umubyeyi w'abana batatu warokotse jenoside waruherutse gutemerwa inka ihaka yashumbushijwe izindi eshatu ubuyobozi bwa Ibuka mu karere ka Rubavu buvuga ko igikorwa nk'iki kirimo imbaraga mu barokotse Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye
ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa kane nibwo umugizi wa nabi yitwikiriye ijoro ateme inka ya Nyiramagure Rachel w'imyaka 48 umupfakazi w'abana batatu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atuye mu mudugudu wa Rwamikungu akaba kumushumbusha ubuyobozi bwa laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kuri iki cyumweru bwashyikirije umubyeyi inka yonsa nk'uko Madame Monique Nyiransengimana uyobora umurenge wa Kanzenze yabitubwiye
na Rwanda Francis Laboratory ni inka ya nziza ifite n'icyayo n'abakozi b'ikigo bayitanze ariko ikaba n'ubundi yatangiwe rimwe n'iyatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge yashyikirije inka eshatu
mu magambo make Nyiramagure Rachel wahawe inkisha kuri Amerika ko byamunejeje anashimira bamushumbushije
ni nziza ntakuba iyi gukanwa n'iyo ndiyo n'ishashi mana yanasinye cyane harakagira inka Imana izaba umugisha
umuyobozi w'umurenge wa Kanzenze avuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bwo gutema inka butari bumenyerewe mu murenge ayobora bityo ko uyu washumbushijwe adakwiye kugira izindi mpungenge ko ubugizi bwa nabi bwakongera
kandi birashoboka mu myaka yabanjije mbere cyane abo kugazongewe ni cyese ya mbere nari nashyire mu murenge kandi maze imyaka itatu muyobozi ibindi byose byaba arashyigikiwe nta bundi bwoba nta zindi mpungenge afite
umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka mu karere ka Rubavu bwana Innocent Bisengimana avuga ko itemwa ry'inka ya Nyiramagure ryanakurikiwe n'amagambo yuzuye urwango no gusesereza abarokotse jenoside
batutemeye inka za mukecuru utari wishoboye ufite ubushobozi bukeya biratubabaza cyane kuko nta bundi bushobozi yari agifite ikindi bikurikiza amagambo mabi avuga ngo yishe inka y'uwacitse ku icumu abakeneye inyama za make ntibagendaye kurya icyo cyaduciye intege kiratubabaza
Bisengimana avuga ko kuba uyu mupfakazi wa jenoside wiciwe inka yashumbushijwe eshatu bitanga ihumure n'icyizere ku barokotse kandi bikaba n'urugero rwo gukora icyiza gikwiye kwiganwa
ya kimwe yari yapfuye yishe uyu munsi none twabonye inka eshatu yadushimishije cyane yadufashije kituremamo imbaraga zivuga ngo nubwo haba hari abandi banyarwanda bagifite wa mutima mwiza wo kugoboka abafite ibibazo ibi bikaba byaturemye mu ingufu y'uko ubona umwanzi umwe ukabona abakunzi barembe wa wundi ni ikitegerezo tugomba gufata nk'abanyarwanda yuko umwanda gukira kobo Imana ikagukira kandi
uyu muyobozi wa muri aka karere ka Rubavu avuga ko hamwe na hamwe muri aka karere hagenda hagaragara abantu bakomeretsa abarokotse jenoside haba mu magambo cyangwa ubundi buryo mu gihe igihugu kikiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2026 jenoside yakorewe abatutsi
bikorwa ntabwo byari kubura zarabaye barahari bagiye bagira ingengabitekerezo hari bamwe bafunzwe ariko iki kitwereka isura nziza yuko nubwo haza abanze bashaka kudushyira mu bibazo hari n'abandi badutekereza kudushyira mu nzira nziza kugara umutima wacu
mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara abantu bibasira abarokotse jenoside cyangwa kubatemera amatungo ariko hakanaboneka babashumbusha nibutse ko Sibomana Jean Pierre wakekwagaho kwica inka ya Nyiramagura yiteye ibyuma mu nda bicishije mu nda y'amaganga nawe yishwe arasiwaho yari afungiye kuri station ya polisi ya Kanama mu karere ka Rubavu mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane bivugwa ko yaba yararashwe agerageza gutoroka Claude Ganza mu Nyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi ry'Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuje mu Rwanda twerekeza muri Uganda. Mu gihe abanyayuganda bizeye ko umukuru w'igihugu adohora ku mabwiriza yatanzwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, abashinzwe umutekano bahanze amaso imipaka y'ibihugu bituranye. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Uganda isangiye imbibi n'ibihugu bitanu aribyo Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Kandi uretse Sudani y'Epfo, mu bindi bihugu umubare w'abandi ubarirwa mu magana. Ukurikije abashinzwe by'umutekano hamwe n'abayobozi bibanze mu gihugu, abantu benshi kuva mu gihugu cya Kenya hamwe n'u Rwanda barimo gukora ibishoboka byose kwambuka baza muri Uganda bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ubu Rwanda n'abavandimwe bacu ariko turi kubatinya, ariko ubu nabo ntitukibashaka noneho nabo bavandimwe bagume wabo ariko banze. Nakubwiza ukuri bari gushira kana nka hariya ngo turebere abandi bakaryama hirya bagategereza akana kamara kubona abasirikare bagiye kagakora sigino bakaza nk'abantu ijana bakaza bakihura bene ako kanya bakazimirira mu gihugu nk'uko ni senene zimirira mu byatsi neza kabuta bashaka ngo babone.
None muri uru rwego kumaze kumenya ngo mufite imipaka utagenzura dore ngaho na Kongo nicyo kimwe. None ubwo mwashyizeho ngamba cyo kugira ngo mwirinde
umuntu ararushije kuzitirira nta mufatango wafata umuntu turagerageza mu buryo nyine bushoboka ariko abantu bafata nijoro bagatutira isaha 8-9 bakaza kandi ibintu by'umupaka abantu babeshejweho n'amagendo bafite amayeri menshi ntabwo uwo muzitirira ngo umushobore ariko njyewe ubwo wabwo mfite kuvuga ngo umurwayi wa mbere uzava muri Gisoro aza baturutse mu ruhande rw'u Rwanda kuko densite y'abafite agakoko ka coronavirus mu Rwanda iri hayi mu gihugu gito cyane. So ubwo ufashe average ukavuga ngo per capita wasanga twebwe risk yo mu Rwanda iri hejuru cyane kusumbuye muri Uganda.
Avugana n'abanyamakuru mu bugizi gisirikare cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yavuze ko ibibazo byo ku mipaka barimo kubikurikirana. Ati nubwo bitashoboka kugira ngo bashire abasirikare kuri buri nshonda y'umupaka ariko bongeye ingufu mu kuyigenzura. Ati twe nk'abashinzwe umutekano ntabwo twakura amaso yacu ku mipaka dusangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Tuzi ko iyo mipaka ishobora kutuzanira ikibazo gikomeye nk'igihugu, ariko icyo dusaba abanyagihugu bose dufatanye kugira ngo twirinde abashobora gukoresha iyo mipaka kutuzanira uburwayi. Dufatanyije tuzatsinda urugamba.
Tujya kuwangura singa fena tukoraga na mamu.
Hari n'amakuru y'uko hari abashinzwe umutekano boherejwe kurinda imipaka ariko akabahabwa ruswa n'abo banyamahanga kugira ngo babemerere kwinjira. ibihe byamagamye n'umukuru w'igihugu mu kwezi gushize avuga ko uzafatwa arya ruswa muri urwo rwego azahanishwa igihano cyo kugerageza kwica abanyagihugu. Umukuru w'akarere gasange umupaka n'igihugu cya Kenya yibukije abasirikare boherejwe kurinda umupaka amagambo y'umukuru w'igihugu.
If I ever get you across the border there, receiving any money from any person.
Ati uzaramuka afashwe yakira amafaranga ku muntu kugira ngo amwemerere kwinjira mu gihugu azahanwa bikomeye cyane. Umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda gufata ruswa kugira ngo yemerere umunyakenya cyangwa umunyayuganda kwambuka umupaka azahanwa bitabanje kuganirwaho kuko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Tuzakujana mu rukiko tugushinje icyaha cyo gushaka kwica abanyagihugu. Hagati aho umubare wamaze kwandura coronavirus mu gihugu umaze kugera kuri 88 ku bantu bakaba 2,500 bapimwe mu mpera z'icyumweru, batatu nibo basanganywe n'ubwo burwayi kandi babiri kuri bo akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka, umwe w'umurundi n'undi w'umunyakenya. Nibutse ko abasaga 50 bo bakize uburwayi nuko bagasezererwa amavuriro. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ku bakunzi, ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire, iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomerende.
Kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo. Higanwa rya volleyball ryaraye risojwe i Bujumbura mu Burundi. Inkuru Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, abagezaho.
Kuno munsi wa nyuma mu bagabo muzinga yatsinze Bujumbura uwezo wa ndani ku maseta 3 ku busa, Amikare irahira Bisoro mu kuyitsinda maseta 3 ku busa nyene, nako kandi umugwi wa Rukinzo watsinze Gacosmos. Inyuma y'iyo ntsinzi Rukinzo yaciye yegukana igikombe cy'ibiganwa ryo mu gisagara cya Bujumbura uno mwaka. Umugwi wa Amikare wari wabaye wa mbere mu mwaka uheze ukaba wafashe ikibanza cya kabiri. Mu bigeme naho Gender Light Club yatsinze New Colombe amaseta 3 ku busa, na Muzinga itsinda Lesas amaseta 3 ku busa nyene. Umenyereza wa Muzinga akaba ashima kubona basubiye kwiyongera igikombe, ahamenyesha ko ubukerebutsi bw'abakenyi aribwo bagikesha.
Umwaka twaraciteguriye cyane, turaprepara abakinnyi neza muri cote physique technique siva n'andi ma ekipe tuzohura. Sande ma ekipe nayo nyine ntiyari yicaye, yari yicaye ubugiye kuraba ekipe z'abakobwa zarateye imbere. Ibya bindi mu minsi heze twatsinda statu ku busa, ubunya ekipe ziragenda zironka iseti imwe, ariko nabyo nyine ubu tugiye gusa kubikora ko tubyanze tusubire kuri nivo twahora ko kuva kera.
Urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura Ngendakimana Claver amenyesha ko ashimishwa n'ingene ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze kuko ryaranzwe n'ubuhinga bwinshi. Arasaba ariko ko abafise uburyo bufata mu mugongo abakinnyi kugira urwo rukino rugume rutera imbere.
Ihiganwa ryagenze neza cyane, abakinnyi benshi bari bahindaguye ama ekipe, byaciye biboneka ko baradugije nivo, ama ekipe yadugije nivo. Ipira agenze neza cyane, niho ubona ko n'abarorezi baguma baza kurorera imigwi iyo banywa eka n'ibindi byinshi. Bo basaba ko boshigikira imigwi abo fise uburyo bakabutanga, abashobora guha akazi abakinnyi bahirije amashuri bakabafasha.
Mu nkino nazo zihuza ubushikiranganji bwose bw'u Burundi muri basketball, umugwi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ufise igikombe cy'umwaka uheze kuri wa gatandatu ni waronka uburenganzira bwo kuzokina urukino 8-51 kizigenza uwo mugwi yamenyesheje ko hasigaye iminota 6 ngo urukino rurangire ariho bahindura umukenyuro babona gutsinda urukino rutari gworoshe
twabonye yuko tudakoresheje ingufu nyinshi tudashobora gutsinda iyi match twebwe rero tugize icyo bita home home kuri demi-terrain harimo n'amakuvertire menshi n'ibindi by'amakupa asiste nico kintu gitumye dutsindira imache kandi nize nibaza yuko iyo tuza kukigira hakirikare imache ntiyari kutugora kuko twe turafise ama individualite umukinnyi tumbya niho rero twiyumviriye asti minute de la fin di match turagira oma ome strict kuri bamwe nk'umumenere wabo uwo mucunze twasaba ko atakuvertire agira je none uvuga ko ako kabijya dutsindiye
ubwo bushikiranganje no mupira w'amaguru rukaba ruzokina rukino rwa nyuma inyuma yaho butsindiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma bakazohora n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta bwatsinze ubushikiranganje bwo gufatana mu nda kuri za penalty zine kuri zibiri mu gihe mu minota 90 yatekanijwe n'amategeko iyo migwi yanganye ibitsindo bibiri ku bindi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana ku makuru ya sport.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya Amerika, ibiganiro radiyo yanyu bateguriye birahumuje. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho aho bari hirya no hino mu ngo zabo muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Fasili Gebeho ni we wegeranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubararikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika. Mukomeza kandi kwirinda virusi ya corona aho muri hose. Tubifurije amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ibito cyacu. Ugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ibito cyacu. Tangi jambo mwanya jugu yo yabayi isubizo chacho. Yara tangi jambo tabarundi turi gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu.